mwikete lisiguri ngingo yiwe mustaniru wako mene butihi ndaji behandi kumasabo avugako wa mwige meitu waliwe na wakinyezi woku mutumba wakamara magambo wimbu kamo inzahabu nyishi kwa batwara wagabo waga shura shura wavugwa ni aniela mkeshiman anidoke kwa kandi na wagore wakuru wa musozi utariku reiru gawa norgu Burundi na Tanzania kuba abashi nyaguri la maze kubatwa wanega muko mustanera wandaya na wivuga mwikete jiwe ya hawa masahami nongibili nane kugira abe ya teke ye utuiwe uhere ye kuruyu wakane. Ishirangwe Folkone Efri Gwanyiki menyane na kamwana wa mama liki woniongi ingorja chiyeri ya miriza. Ijuja Amerika aja kuye umukuru wa George Haka Kizimana tumaze kubona urwandiko yasohoye avuga kwingi ingoi honyanga gizwa nshingiro ju Burundi.
Tubona ku bwambere umustanere yanyanze amategeko atari make agenga igihugu na cyane duhereye ku itegeko rikuru ari ryo bwizwa shingiro gitoriye n'abarundi mu ngingo yaryo ya 33 aho ivuga neza ko umuntu afite uburenganzira bwo kujya ashaka mu gihugu kuhimuka akaba ashaka mu gihugu.
Inesi gizashaje nawe umwe mu bamenyesha makuru wa Burundi kazi akunda cyane kuvuga ku bibazo by'uburenganzira bw'abakenyezi avuga ko afashe iyo ngingo atamateke kazi. Agaruka kucabategeko y'igihugu bavuga ku bantu barenga ibigo cyangwa abashurashura.
Mu bisanzwe umuntu arenga ibigo ni umuntu yubatse uwubakanye n'uwo muntu yarenze ibigo arafise uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko bwo kwitura ubutungane. Muri ico gihe baratohoza basanze ari vyo icaka ikamwagira bakamuhana. Ikintu gitangaje hano ni ukungene abagabo bidogerwa ko barenga ibigo babarenza kuri uwo rw'amazi amazi bakabarenza kwa amazi bakaja gufatira igihano umukenyezi umwe bavuga yuko ashobora kuba abakwega kwega. Abajejwe intwaro barakeneye kuronswa inyigisho zo kubaha amategeko zo kubahiriza amategeko zo gusoma amategeko ngendegwa ko nta muntu n'umwe yemerewe kubaho atazi amategeko niyo atayamenye. Bastaneri barafise abahanuzi.
Buramatari w'intara ya Muyinga yahavuye ku muhinga mu wafata ingingo ifutiye mustanteri wa Butihinda amenyesha ko habaye kwihenda no guhonyanga amategeko. Iyingingije inyuma y'izindi mu minsi heze zafashwe n'abastanteri batari bake harimo abagore babuza abakenyezi gutembera inyuma y'isaha 12 z'umugoroba batari kumwe n'abagabo babo canke kwinjira mu tubari. Hakizimana twara Folkon F hamagara abatwara amakomine kumenya aho ubasha bwabo bugarukira.
Ba mustanteri bakamenya aho bagarukiriza bakamenya ko badafite uburenganzira n'ububasha bwo gufata inkingo zihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu uburenganzira bw'abakenyezi ahubwo bumve ko nyabuna bahari kugira bakingire ubwo uburenganzira bahari kugira bahagararire amategeko baharanire agateka kabo barongoye. Icyo nicyo umuyobozi mwiza ategezwa gukora.
Inesi gidashalira na wasanga hari ibintu byinshi bisaba abatwara bakiyobagiza isabantu bagezemwo.
Cenari bajije nti no ningingo yimviriye yuko hari umukenyezi ashobora gukora gushika inyuma ya 12 kuteba iyo yaroye inyuma ya 12 ashobora kugwaza canke ashobora gukenera kuja gusuma canke kugura kana kari canke akeneye umwidegembye muri rusange ataninze no gusigura ati umva ngiya acakenewe gukorwa ibintu bitari bike cyane cyane mu byijanye no kwigisha abarongoye abandi gusoma no gutahura amategeko kumenya ko atanga ingufata ngufatira umubwi umwe tandukanye n'abandi.
Aniye Mukeshimana batazira kirungo ijwi rya Amerika rya murondeye kuri telefone ariko ntibyakunze ko tumutora. Gusa ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse yashimira abantu bamushyigikiye. Umwe mu bakenyezi bakora umwuga w'ubucuruzi kamara amagambo atashimye ko umwidondoro w'umenyekana yagize ati uwo mwana w'umwigeme ararengana uwo mutegetsi yashatse kuva kera ko bagirana ubucuti ariko aranana nta kindi azira. Mustanteri Gilbert ndi kumasaba telefone yiwe ntiyaciyemwo kugira tubwire byinshi ku ngingo yari yafashe. Muri Falcon F ho bamusabira kubogozwa. Mu Burundi amategeko ntiyemerera abagabo kubakana n'abagore benshi cyangwa abagore kugira abagabo benshi ariko abahabarabo barahari. Mugabo ku bategetse bo mu nzego za leta n'umugambo uri ku butegetsi Senda FDD mushikanganje w'intwara yo hagati mu gihugu kwa 20 ukwezi kwa 9 2021 yasavye baburamatari ko bamukorera intonde z'abafise abahabara kugira bakurwe ubutarariye. Kuva ico gihe abatari bake baramaze gukurwa ku nzego z'ibanze gusa. Amashirahamwe atari make yavyiyamirije abigereranya no kwivanga mu itunganywa ry'ubuzima bw'umuntu no kumwinjirira mu myumvire yiwe. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.